iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri umugoroba w'umunsi w'Imana tariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi w'Imana tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka ni mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Turaganira n'umugwi witwa Shemeza Music Ministry w'Ibujumbura mu Burundi. Uwo mugwi ugizwe hanini n'ugwaruka gwimirije kurangura ibikorwa byo kuremesha no kugarukira imiryango muri site ya yabo imvura yononeye izabo igitaza kumwe n'abatifise muri iki gihe muri ako karere nyene. Ni muri iki gihe kandi bariko barashimira Imana kuvyo yabashoboje muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Ubwo gwaruka rero rwo muri Music Ministry ya Shemeza bahamagarira ababishoboye bose kuzokwifatanya nabo muri ico gikorwa kizoba mu ndwiza itariki 16 z'uku kwezi kwa 12. Nibo tugiye kuganira nabo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze mwese, mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga kuri no saha nkuko twabibabwiye muri studio Indwi Washington DC. Kuri no munsi w'Imana muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo n'ubuzima bw'ugwaruka, aho tugiye kuganira n'umugwi w'abaririmbyi bo mu mugwi witwa Shemeza Music Ministry ugizwe hanini n'ugwaruka rw'abakristu witeguriye ku nshuro igira 8 kugira igikorwa cyo kugirira neza abandi. Icyo gikorwa cyiswe umurya w'ivyizigiro ni igikorwa bazokora mu kuzogendera bakavura bakongera bakanaha agakemanyi ko kurangiza umwaka neza abanyagihugu batishoboye. Bazobikorera abanyagihugu baba muri site y'Igitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Uwo mugwi ugwaruka uri kumwe n'abakozi b'Imana bo kwishengero ryo mu gisagara cha Bujumbura rya Life Center. Bazoba kandi baherekejwe n'umugwi w'abaganga 30. Abo baganga zoba baherekeje ugugwaruka mu kuvura abanyagihugu bo muri ako gace k'Igitaza ku mugwa mu ntara ya Rumonge. Ibyo bikorwa bizoba mu mpera y'indwiza ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Umugwi Shemeza Music Ministry uhamagarira ababishoboye bose kuzokwifatanya nabo muri ico gikorwa cyo kwibuka abantu babayeho mu buzima butari bwiza. Bavuga ko bazoba kandi bagiye gushimira Imana kuvyo yabashoboje muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Nibo rero twatumye mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude Mbonimpaye akaba ari uwajejwe ibikorwa gutegura uwo munsi, gutegura n'ibikorwa bijanye n'uwo munsi bazoja kugendera abanyagihugu muri ako karere mu ntara ya Rumonge. Turi kumwe rero na Jean-Claude. Ndabibutse kandi ya nimero mushobora kuduhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo ni 1-2-0-2-4-4-1 9991. Huko twabwiye rero twatumiye umuhuza bikogwa w'iryo shirahamwe Shemeza Ministry ni Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude urahora komeye, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze cyane, ndakomeye. Murakoze.
Ego umusubi imana ari kugenda neza ngaho ibujumbura.
Ego ari kugenda neza. Akazuba kararenze, akavura kariko karagwa. Hari kwimanziza n'ukuri bimeze neza mu Bujumbura kabisa.
Ni byiza cyane. Jean-Claude, watangura ukatubwira abo banyagihugu mugiye kuzogendera umugwi wanyu, watangura ukatwibutsa ku batavyibuka cyangwa ku batabizi, abo banyagihugu mugiye kugendera ibibazo byabashikiye ni ibihe neza na neza uko kuntu imvura yasenyaguye ingo zabo.
Ego murakoze cyane. Abanyagihugu nabo muri site ya Gitaza haciye imyaka ibiri irenga abanyagihugu haguye imvura ihitana amazu yabo, ntibaba bakiba mu ngo zabo. Hanyuma ubu unye tuvugana bari mu mahema muri site ya Gitaza, niho bari mperukayo namanja yo kubaraba. Niho baba. Mu buzima bwabo ntibworoshye kuko urazi iyo umuntu avuye mu rugo rwiwe n'imiryango bakisanga ahantu mu mahema ntibiba byoroshye na gatonya. Ego
muri iki gihe none abandi uretse mwebwe, abandi bariko barabafasha ni bande? Ayandi mashirahamwe yo bari mu bikorwa byo kubafasha aho bari muri ayo mahema ni bande?
Okay, je nta benshi nzi mbwa bicyonzi cyo nuko amahema yabo gemperuka yo nabonye atandukanye n'ayandi mahema nkunda kubona. Na mahema byofuma gato saya mahema tugura mu isoko. Na mahema nabonye akura ruje yo muri Chine. Nibaza ko nabo babafashije. Hanyuma abakunda kubashika ko nta byinshi nzi, ariko icyo cyo nuko ntibameze nabi cyane ngo n'abantu ngo barimo gupfa n'inzara cyane. N'abantu baryohewe banezerewe kandi ubona yuko biteguye kutwakira kuri umunsi wa gatandatu uza.
Ni byiza cyane, turumva ko muzoba kandi muherekejwe n'abaganga bazoba bagiye kubafasha kubavura. Abo baganga mukorana mute nabo muri heshiramo cyangwa ibihe bitaro?
Okay, nabaganga na nishira hamwe ry'aba docteur baba Kristo bagiye hamwe. Bagira ishira hamwe byo kuza barafasha. Ni bikorwa bamenyereye cyane, bahora bagira n'amakan haruguru baheruka igitega mu mihimi 3. Bakagenda bakavura abanyagihugu. Rero nabaganga bayimenyereye cyane, bazoba bari kumwe kandi na bamwe babafasha. Bana baganga baba batarahe bajya bari mu mastage kuri universite, nabo bazoba bari kumwe kugira ngo babafashe icyo gikorwa. Hanyuma ngigwa ku gikorwa cy'abaganga kizotangura kuva saa mbiri ya gatondo. Bazozinduka kugira ngo baronke umwanya wo kubana n'abanyagihugu, babumvirize barabe ubundi bazovura indwara. Izi ndwara zisanzwe zidasaba amateste singe no bivuga mu Kirundi, bidasaba ibintu bidasaba ama laboratoire akomakomeye. Nizo bazovura, ariko barafite n'umugambi yuko mu consultation bazogira cyane kubaza abagwayi ibyo bagwaye, yuko basanze ari ibintu bashobora kubafashamwo mu nyuma uko bashoboye, nibaza yuko bazobafasha.
Ego dusubira inyuma gato, muri iyo site hari nk'abantu nkabangahe?
Ego urakoze cyane. Muri iyo site iri muri, nkuko wabivuze, ni muri province ya Rumonge, komine Muhuta, zone ya Gitaza. Ni ku birometero 27 uvuye Bujumbura. Hanyuma igizwe n'imiryango 183. Muri iyo miryango rero nkuko ikiganiro cyacu cibanda cyane kugwaruka, abana n'ugwaruka ni benshi kurusha abagabo n'abakenyezi. Abana baba gushika ku myaka 15 baba 570. hanyuma abagabo ni 183, abakenyezi nabo ni 176. Urumva rero yuko icyo gikorwa ubiravye nuko abana n'ugwaruka ni nk'inshuro zibiri zirenga ku bakuze mu bantu baba muri iyo site ya Gitaza. Ikindi naco nuko abana batonya barimo munsi y'imyaka 5 ni benshi cyane, biraboneka yuko bibaruka cyane. Barashika majana 4.
Ah, majana 4 yose kuri majana 5 na 70 baba bugwaruka bararenga igice bari munsi y'imyaka 5.
Oya abari munsi y'imyaka 5 bashika majana 4.
Umvuze nti kuri ye bajya kubana amajana 5 na 70 twari twumvise. Ni benshi cyane. None uretse icyo gikorwa cy'abaganga bazaba bagiye kuvura, ubundi yo mugiye mu bikorwa nk'ibi, ibindi bikorwa mukora ni nk'ibi?
Okay, ibikorwa dukora ahanini nibaza yuko ikorwa cya mbere ni gutwara uwo mutima w'urukundo, umutima yuko twabiyumviriye tuje kubashikako. Kenshi gihe nama mvuga burya nimba hari ikintu kizimba muri nosi yacu n'umwanya, kubona umuntu w'i Bujumbura n'ingene ibikorwa bisigaye ari byinshi, Bujumbura kurondera ubuzima buzimvye, kubona umuntu ashobora kuvuga ati nzova muhira saa mbiri y'agatondo subiri muhira nka saa moya y'ijoro cyangwa nka saa 12 agatanga uwo munsi wose, ni ikintu gikomeye cyane. Kandi tuzoba twaba abantu bashika 200. Urumva yuko tuzogenda turi benshi, rero ikintu cya mbere tubashyira ni uwo mutima w'urukundo no kubaremesha yuko muri ayo mahema yuko siho bazokwama. Uko bimeze siko bizokwama biri, burya si buno niko basogokuru bacu bavuga. Hamwe ubwa kabiri naho tubashyirira ijambo ry'ibyizigiro nk'uko icyo gikorwa cyitwa umujya w'ibyizigiro. Turagenda tukabashyira iryo jambo ry'ibyizigiro aho tubibutsa yuko hariho Imana ibakunda kandi ibafitiye imigambi myiza. Hanyuma ikindi nacyo ni uko turafata umwanya ukwiye wo guhimbaza dushima Imana. Nukuri nk'uko wabivuze uyu mujya ugira inshuro y'umunani, nagomanda kubwira yuko iyo tugiye aho hantu abantu bari mu mahema baba bahuye n'ibibazo, urashobora gutangara iyo ubonye ingene batamba, ingene bahimbaza Imana, ingene baba baryohewe. Nukuri biba ari ibintu biryoshye cyane. Rero turafata umwanya nabo tugatambira Imana, tuba twabashyiriye umuziki, tugaririmbira hamwe. Hanyuma icya gatatu nacyo tuba tubashyiriye agakemanyi. Muri ako gakemanyi rero kaba kagizwe n'impuzu, ibifungurwa cyangwa ibyo kurya, hama tukabashyira n'ibirato nabyo tuzoba tubifise, nk'ibirato by'abana nibyo ahanini cyane tuzobashyira. Rero muri make ubwo rugendo rwacu zuba rugizwe n'ibintu bishika bine nyamukuru, nk'uko wavuze abaganga, ijambo ry'ibyizigiro no guhimbaza no gutazira Imana tuyishimira ingene dushitse mu mpera z'umwaka yaratuzigamye, hamwe no gutanga agakemanyi k'ibyo bintu nari mpejeje kuvuga. Muri make ibyo nibyo bikorwa biba bidutwaye kugira ngo dushike kuri abo bantu.
Muri icyo gikorwa musanzwe mukora kwishengera iwanyu muri iyo ministere Shemeza Music Ministry, hari uturirimbo twinshi mukunze kuririmba, kamwe muri two turakazi kitwa Mpore Mama. Reka
Mpore Mama, yego.
Uraza kutubwira kaje bijanye n'aka karirimbo, ariko ndibaza ko twogahera ko tukakumviriza mu guhoza abo bari muri iyo site. Yego.
Yego.
Imisirasa ariko ninana uyu munsi bwije ejo buracya, ikintu cyose n numanya wacho uyu musamarira enjo ni mundu uriri joro numurango namunu hafi yobutaba Wamanu kova bakazoza Uchuri nimba niondiriko Uko bimeze siko bizo kwa mabiri Uya sibuno umura sa ari kuminga uyu munsi kije echo buracha ikintu cyose umwanya wacu uyu munsi amarira echo ni Kuburi dunia harababi sesa Kuburi cho wikingi zimbeo Esu kwitwi muzi mugi ugu chawe Kava munga warufisa uba More mama, more,
more,
more, data, more,
more,
more, mama, more,
more,
more, data, more,
more,
more, mama, more,
more,
more, data, more,
more,
more, mama, more. Sa ariko ningana yo musibije ejo buracha
radishwe cya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo karirimbwe n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana kuri Life Center ni Shemeza Music Ministry turi kumwe nabo umugwi ugizwe ahanini n'ugwaruka rw'abakristo witeguriye kuncurigira umunani kugira igikorwa cyo kugarukira no kugirira neza abatifise abatishoboye babaye mu masite igitaza muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge abanyagihugu bakaba baragize ibyago by'uku tingo zabo kubera imvura nyinshi yasenyaguye amazu yabo. Turi kumwe rero ku murongo numwe mu bagize iyo ministere ico gikogwa twatumiye umuhuza bikogwa w'iryo shirahamwe w'iyo mugwi Shemeza Ministry. Turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye ariko aratubwira bijanye n'ico gikogwa mu mugwi wabo ugizwe hanini n'ugwaruka bazoba barimwo mu ndwiza. Jean-Claude turumva ko kwa karirimbo karirimbwe na Apollinaire muri kumwe muri iki gikogwa nawe nyene muzaba muri kumwe mu gushimira Imana no gutaza gutazina.
Ego tuzoba turi kumwe wewe amaze n'indwi zibiri agendayo kubonana na cyane cyane iki gikogwa turakunda gukorana n'abashengero kuko nashaka kuvuga gatonya burya umuntu je ikintu nemera kandi nibaza yuko ari cyo nuko burya umuntu nico yemera mu gifaransa la foi kijya kintu yemera kuko bivanye nico wemera ico wemera nico kigukoresha wemera imana ukimatanya nayo ukora ibyayo hanyuma wemera ikindi kitari imana nico ntihusanga abantu bakora ibibi rero turakunda gukorana cyane n'amashengero iyo tugiye akarere tuba tugiyemo kuko tuba dushaka yuko abarongozi b'amashengero bagera mu mashengero yabo bakabwira urwaruka cyangwa abo barongoye yuko hari ibyizigiro biva ku mana rero Apollinaire na Amazimisi ari yaja indugira kabiri yabonanye n'abarongozi b'amashengero mu ndwi yahera yabonanye n'abaririmbyi kugira ngo twitegurire neza abasigurire umutima w'iki gikorwa kizoba kidutwaye umva Apollinaire ni hazoba ari n'umurongozi wa Shemeza Music Ministry niwe yanayitanguje umva abanyagitaza batwumva n'abashaka kuduherekeza tuzoba turi kumwe nawe hajya mu gitaza
ni byiza cyane
yego
nuko mubizi kino ni kiganiro gihijamba abanyanya biradishwe rya America turumva ko mwifuza ko abantu bazo kwifatanya namwe reka tuje ku murongo twumve ivyumviro by'abanyanya bishwe rya America duhere kuwitwa Teusi wiriwe neza Teusi muraho rakomeye
turaho turashimira Imana tumanze gushimira kajyo mwahaye uwo mugwi wa Shemeza turagukunda twese mu Rwanda ndikirehe mu Rwanda icyo gikorwa bateguye ni cyiza cyo gufasha abagiranwe n'ibyo bibazo ariko ndashaka uwo muntu mwatumiye mwibarize tumaze kumwisi kitwumva igihugu cy'u Burundi kiri mu matati y'iby'umutekano na politike nashaka kubisabira ko bishobote bazakora turu yo guhamagarira abapolitisiye b'abarundi kugarura amahoro mu Burundi ibikorwa byiza by'amahoro nibyo ariko burya ntiwabikora hatari amahoro nashaka kubisabira kuzakora nkaturi mu Burundi yo guhamagarira abanyapolitike kumvikane ku ntati za politike nago wakorera ibikorwa byiza ahatari amahoro niyo wabikoreje byakongera bigasenywa n'inyangwa birama nicyo nashakaga kubabwira kandi ndabashimiye bafite igikorwa cyiza Imana kibafashemo murakoze cyane
murakoze cyane Teusi kuri icyo ciyumviro tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Innocent urahura komeye kibazo cyangwa icyumviro
yego ni kibazo n'ishyeze ntabwo yikushyena ingene bihuguriye ishuko cyo gikorwa cyo gufasha abantu ama nk'ishimira nabo baganga bazojana kuvura abagwaye cyangwa gutanga imiti aba nk'acandata neza ukeneye guterera nk'akantu kugira natwe tuzo kwifatanya nabo tukajyana hehe cyangwa twabasanga hehe cyangwa ugatora hehe kugira natwe twifatanye nabo kugira tubafashe umutima w'urukundo kubera natwe turakunda gufasha abantu benshi iyo bari nko mu ngorane cyangwa iyo bari yagize nk'ikibazo turakunda kubafasha aba nkashaka mbwere nk'ahantu uwo musanga tukamuha kagafasha cyangwa aho yogatora kugira gatse gatse kubagarukira ko kuko n'abarundi bene wacu bo ngaha mu Burundi
cyumvire ciza cyane ikibazo ciza cyane kugira ngo muterere namwe muharonkira umugisha yuvuze ati tu twebwe ufise umugwi canke arabo mukorana nabo mvuze mushaka kuguterera canke ni kubgawe wenyene
ne noterera kubganje cyose boye bakambye nkaho bari cyane yiganeye baro kugira nanjye nkaterera kuko n'abarundi bari bashye kuko turabona bune baragowe cyo babigize
birumvikana urakoze cyane Innocent reka tuje ku murongo twakire kandi na Adelin wiriwe neza urahora komeye duzijwi allo Adelin uratwumva
ego ndabumba turashima turakomeye
ni byiza cyane
icyo ni cyo kidashira hamwe kigaze ari akeze mbabare ni wowe nk'uko nti
Egera Adela egereza umuntu kuri telefone tukumve neza.
Asobye gashira hamwe no kuri twashima na twebwe naho turimo guhunga muri bifasha bene watu bagonza.
Uherereye.
Kobe batenze bino bya politiki ko bogira bakaza hamwe na twe tukaraba ingane twako mu buhungiro tukicara nabo bacu bagore mu mahema na twe tukaraba ingane twogenda dufashanywa.
Ego Adela uherereye mu nkambi yihe Gadela?
Ndi ngaha muri Lusenda.
Lusenda muri Congo. Nitukumva neza, subiramo.
Nkaba ndi umunywanyi mushasha kuri murongo wanyu no kuri nashimye ngene mwaje kiriye ariko barakora abazakaye mashyirahamwe.
Ahubwo turagushimiye cyane ko nawe waduteze amatwi kandi ukaba watwakuye kugira ngo uterere nawe.
Kuri tukasaba yuko abo bene cyacu baba bafasha imbabazi zikowe ngo mushishikara abana bandi n'izindi mpande zose. Hama ikindi twosaba ni uko twosaba abo baharaniye mu nyungu za politiki ko kwicarana bakaza hamwe bakareba kuraba inyungu. Abo bakaraba inyungu za bene abenegihugu. Halo?
Turakumva.
Hagi igihugu yo kimaze y'abarundi bamaze gusanza baramuhaje abatunzi babo bishobora ubundi hajya utunzi n'abanyagihugu. Kuri natwe twandi batwacaye abandi baba bagiye aka tukatasa tukica hamwe tugasanura igihugu cyacu. Barabakwitera mbere womera ko ibindi bihugu urasanga nk'u Rwanda imbere za Uganda za Heta ibindi bihugu byose birateye imbere abarundi basabagingere bogaro.
Telefone yawe iriko iragorana gato ariko ibyumviro byawe n'ibyumviro byiza cane. Turumva uravuga yuko bogerageza kukumvikanisha abanyepolitike kuguhanura abanyepolitike yuko bukorera badakorera inyungu zabo bagakorera abanyagihugu kugira ngo mwebwe muri mu makambi y'impunzi mushobore gutahuka kuko uvuga uti ubutunzi n'abanyagihugu. Turagushimiye cyane Adela, urakoze cyane aho uri Lusenda. Turagushimiye cyane. Katwa karyo Jean-Claude Abishure, Jean-Claude Teusi na Adela basa nabavuga yuko mwogerageza gukora ibikorwa bijyanye no guhanura abanyepolitike.
Yego, reka ndabishurire rimwe. Nshimire Teus na Adela. Hanyuma Teus yari yavuze yuko twa kwiyumvira tukagira tu yo kugira twamamaza amahoro tuvuga kandi twongere tubwira abanyepolitiki kugira bumvikane. Nashaka kumubwira yuko twebwe aho tugeze turashima cyane, turashima amahoro arahari naho hatabura utuntu tumwe tumwe usanga ducamwo. Nukuri turashima aho tugeze cyane, turavye n'imyaka ibiri heze hari intambwe ishimishije. Hanyuma twebwe nk'abantu twemera Imana, igikorwa cya mbere ni ugusenga. Nagomba kumubwira yuko nk'aho mu gitaza mu byo dukora turasengera igihugu. Ngerageje kugereranya, tuzoba turi nk'aho turiteze nk'abantu bashika nk'ibihumbi hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu. Rero nukuri abo bantu bose wiyumvire bose bashyize umutima hamwe tukarira Imana tugasengera igihugu cyacu, kandi turazi yuko Imana izotwumva akagira icyo ikoze. Hanyuma abanyepolitike nabo nyine turabasengera kuko icyo dushoboye cyane ni kubasengera. Hama nabo babare bariko baratwumva, barumva ibyiyumviro by'abantu batandukanye ku isi, kandi nibaza yuko ikibara gishinga nuko Burundi buba mu mahoro. Rero ibiteba birashobora guteba, ariko turazi neza yuko amahoro azogenda sasagara muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. hanyuma Innocent yavuze ku byo guterera yifuza guterera nimba ariko aratwumva yofata ikaramu nkamuha inimero z'abantu babiri ashobora guhamagara n'abandi bari ku murongo bazumva izo nimero izo nimero zihamagaye naho uvuga aho uri baca bahagusanga ni 79 371 250 reka nsubiremo mu gifaransa 79 371 250 hamwe nimero ya kabiri ni 79 415 240 ndasubiramo mu gifaransa 79 415 hanyuma 240 hanyuma ibiro bikuru by'ishyirahamwe Rukristo Shemeza Music dukorera muri Rohero ya kabiri Aveni Moso ni Aveni ya OTV bayita Aveni ya Mabisi ajya mu bwiza Aveni Moso nimero 14 Aveni Moso nimero 14 abahuguruye iminsi yose ari intererano canke ofise nimba ari umuceri nimba ari ibiharage nimba ari izo mpuzu canke abantu bafise nk'amafarumasi bari kuba bariko baratwumva turakeneye imiti y'inzoka inzoka y'abakuze n'iy'abana imiti ya malariya kuko malariya n'indwara zo inzoka zo mu nda ni izo ndwara hanini cyane ziri hajya ahantu muri rya site ya Gitaza n'ikindi kintu gikomeye nacyo dukeneye ngigwa ko ni ibikoresho by'abigeme n'abamama iyo bari mu butinyanka hariho ibikoresho bisigaye bikogwa ngai Bujumbura ushobora kumesura ukabikoresha kuva ku myaka gushika ku myaka 3 kandi turazi neza yuko hariho indwara nyinshi cyane ziva mu gukoresha ibintu bitameze neza yaba mama bari mu butinyanka cyangwa yabigeme nabo nyine twashaka kubafasha tubashyira ibyo bikoresho babikoreshe kuko byo biramesurwa ukaguma ubikoresha kenshi nabo nababwiye yuko aba mama bashika cyangwa abakenyezi 176 abariko baratwumva babishoboye turonse ibyo bikoresho kame kagugwe 10,000 nukuri ibyo babyiza cyane turonse bwinshi kugira ngo nabo bakenyezi baze bahimbaze Noeli bafise ibyo bikoresho bimeze neza yego
birumvikana cyane murakoze cyane rwose ne makuru menshi mutanze twizere ko bazandise izo nimero wabahaye kugira ngo bashe guterera no mu kanya kari imbere tusozere ikiganiro turasubira tuzibibutse tubandanye ku murongo twakire n'abandi Diomed urahura kome
ndakomeye Oriane
makuru y'imisi
ni saa kabisa
wari waraduhebye hano ku ijwi rya Amerika
ahubwo na telefone kenshi harije ane banyi mu murongo prema na utoye
abanyi banyi tuba dufite ni benshi tugakwijambo ikibazo cyangwa icyumviro
ego manje kuramutsa n'uwanyakiriye mu buhinga bw'ibyuma nabo batumire bose batumiye kuko n'abantu kuduha ijambo ni byiza kabisa turabishima ego kukibazo kibanje nyakuwa mumesha makuru Oriane ego ndashaka uwo gufasha abantu batishoboye ari mu bintu by'imiziki
nishimye rwaruka ni igikorwa ministere yitwa Shemeza Ministry bararirimba indirimbo z'Imana
ego icyo nashaka namwibarize cya mbere ego nyakubahwa hariho abaririmbyi bamwe dusanga baririmba ugasanga ariko baranduza amafaranga menshi mbe dufate nk'abaririmbyi bamwe baririmba new music ngaha mu Burundi bwacu umubatera iki kugira murabe kugira bafashe umuntu atishoboye urabona benshi twamatubona abaririmbyi bamwe batoza amahera menshi mugabo ugasanga ariko baragura amamodoka aho gufasha umuntu atishoboye ugasanga ariko arashyira mu nyungu yiwe none mwakora iki kugira murabe zina muntu wese avuze umuziki murabe ukungene mwamuhimiriza kugira arabe ukungene yofasha sina munyagihugu wese agowe agore mu bindi bihugu mu Burundi bwa mu bindi bihugu no mu no mu Burundi bwacu mwokuri kugira muraba ico gikorwa kugira gitere imbere cyanke kugira umuntu wowe wese akenye kugira mu muteze imbere ico ni cyambere cyakabindi naco me iryo shira hamwe ryanyu ryoba rifise ingubwirihe kugira zina muntu wese afise ingufu zo gufasha kugira arabe kungene mwo mufasha mwokuri kugira murabe kungene mwoteze imbere munyagihugu wese ago murakoze
murakoze cyane Diomede katubandanye twakire ego
ndabashimiye cyane
ego twakire na Jacob raho
ndaho neza
duga ku ijambo
ego jambo rya mbere reka mbanze nshimire semeza yabanje gutegura igikorwa neza cyo kugendera abo bantu bafite ibibazo mu gitazi icya kabiri reka mbashimiye namwe mwabashije gushyiraho iki kiganiro kugira ngo n'abandi bose babimenye ofise umutima wo guterera agira icyo yafasha
murakoze
ikigira kandi nagomba kubanza kumwibariza niba bagiye gufasha ba bandi bahura n'ibyago by'imvura imyuzurire igasenya amazu yabo
nabo nyine bagiye kuzofasha
okay turashimye kandi rero kuri iyo ntumbero n'ubundi bibutse kongera kubafasha ariko kandi bitewe n'iriya ndirimbo mwashizemo yabo hari ikibazo nagize ahantu bavuga ngo abantu bari kubura aho barara kandi bari bafite amazu bakitwa impunzi mu gihugu cyabo n'ibindi bijyanye nk'ibyo nashaka kubabaza ikibazo gitoya mbega ni irihe jambo ryo gusubiza hamwe bariko barategura kugira ngo bazoshyikirize abarundi twese hamwe muri rusange ko mbona hari byinshi bituma abantu tudahuriza ko bamwe bagashaka kuba hejuru y'abandi bariko barabitegura gute kugira ngo ibyitwa indyane cyanke kuba hejuru y'abandi bizeho abantu twese tukaba bamwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni icyo kibazo mfite murakoze mu gihe mwiza n'ibiganiro byiza abo nabo mbifurize igikorwa cyiza cy'umutima mwiza gushyikira abarwowe n'abari mu bibazo
turagushimiye cyane Jacob urakoze reka twakire na Emmanuel mbere ko duha akaryo Jean Claude Abishure Emmanuel uraho
ndahanda komeye
duzijwe uduhamagaye uri he Emmanuel
ndagufasha ujumbura
duga ku ijambo
nagamba naze wa mutumire tubaza gutata
ntitukumva ariko duzijwe cyane
nagomba batse ku mutumire utaza gutatatu
nduvunagure
yashira hamwe je wajyatangujwe nabande chanke nande ugambere Ishirahamwe ibarikorana n'amashengero yo mu Burundi canke iryo barikorana n'amashengero yo mu Burundi nka yose canke rikorana n'amashengero amwamwe baba mukugira ikibazo cya gatatu baba mukugira bafashe baraba iki ubwa mbere na mbere kugira batore abo bafashe
urakoze cyane Emmanuel ibibazo byiza cyane Jean Claude duhere ku bibazo n'ibyumviro vya Diomede
Ego murakoze Diomede yavuze cyari abaririmbyi bagira ama concert cyangwa ibiteramo bakanduza amafaranga kuko twobahimiriza kugira ngo baze baribuka abarundi bene wabo abarundi bene wacu baba bari mu ngorane n'ukuri ni ikintu gikomeye cyane nashaka kumushimira cyo cyumviro kirakomeye kandi abaririmbyi bariko baratwumva baba abaririmbyi bari mu Burundi ngaha cyanke abaririmbyi b'abarundi kuko dufite abaririmbyi b'abarundi benshi cyane baba mu bihugu byo hanze mu bihugu byo mu karere ngahi wacu hamwe n'abarundi baba mu bihugu byo hanze b'abaririmbyi ako kamo rero n'ukuri turakabateye nka Shemeza Music Ministry yuko nabo boza bariyumvira abarundi bari mu ngorane kuko twese turi bene mugabo umwe turi bene Burundi kandi turi bene Imana hanyuma icyo nashaka kushikiriza kuri icyo burya amajambo cyane kuvuga haraho bidashika ariko nibaza tubabereye akarorero biraryoshye cyane burya ibikorwa bivuga kurusha amajambo rero twebwe twarafashe ya mbere mu kwa kane twaheruka kwifatanya n'imiryango irenga 500 mu Kagwema ndibaza bamwe barabyibuka n'ubu mu 12 tugiye mu gitaza rero tubabera akarorero kugira ngo nabo ndazi ko ari n'abandi bo babikora ariko byo bavyiza nabo babyumviriye kugira ngo tuze turakora ibyo bikorwa byiteka hanyuma yabaje ingufu ni twebwe nyene abarundi turashoboye nta bazungu dufise ingufu ndiyo mede nyene yahamagaye ni twebwe nyene abagize Shemeza Music ni abakristo batandukanye ingufu ni twebwe nyene hamwe n'Imana dukorera hanyuma Yakobo yadushimiye hanyuma yari yabajije yuko bajya abantu ari abantu bagize ingorane n'imvura umwuzurira nibyo nyene wamwishyuye hanyuma yavuze ngo ijya ndirimbo mpore mama ijya ndirimbo yitwa mpore mama mpore mama niyo kuremesha hanyuma ijambo dufise dusaba abarundi ukubumbatira amahoro aho tugeze tuyabumbatire tuyasengere dusengere abatuyo abaturongoye dusengere abatari mu gihugu abari hanze mu makambi y'impunzi abafite ingorane zitandukanye kugira ngo umunsi umwe twese tuze tujyohererwe igihugu cyacu turi hamwe dushima Imana kandi dushize umutima hamwe n'ingufu hamwe tugasenga kuko Imana iravuga muri twaca bugufi tugafukama tugasenga duhuje umutima n'inama Imana izotwumvira mu ijuru ikize igihugu cyacu hanyuma Emmanuel nawe yabagije ngo Shemeza Music Ministry yatanguye ryari Shemeza Music Ministry muri market yatanguye muri 1992 kuri Eglise Vivante yo kujabe na Apollinaire Habonimana mugabo yemewe n'ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati nk'ishyirahamwe Rukristo mu 2004 niho ryatanguye gukora nk'ishyirahamwe Rukristo hanyuma n'ubu ni intumwa cyangwa apostle Apollinaire arirongoye gushika n'ubu yavuze ngo dukorana n'abande dukorana na bose aho tugiye gufasha ntiducagura ngo uyubunye ari muri iri dini cyangwa ngo uyavangaha cyangwa ngo ubwoko bw'uyu cyangwa uyu nubwo mu apangaha cyangwa ibintu bitandukanye ariko dukorera bose hanyuma kandi dukorana n'amashengero yose abo dufasha wabo mu mizilma wabo mu Kristo waba aribo bose twese nta kibazo turabaha ibyo tuba twabashiriye kandi niyo nico giteramo twakira bose hanyuma bwa gatatu yavuze
murabira kuki
ya nibyo
murabira
ko turabira ko ahanini turagira amadesante cyangwa turishikira aho tujya tugatohoza tukamenya aba bantu ingorane bafise mu mwaka uheze mu 12 twakoreye muri site ya Cyarama muri commune Kinama ha muri meri turashikaho ahanini dukunda gukorana cyane n'abantu baba bafite ibibazo nk'abo bantu baba bari mu mahema kandi kintu nashaka kongera ko nuko abo bantu bari mu mahema amatwa nsumira hariho abatazosubira aho baba kuko ntibona aho bubakira amazu imvura byama bigaruka haciye igihe rero hariho umva abo bantu bari mu ngorane zikomeye kandi ndazi yuko narabagije naravuganye na musitanteri yuko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo babeho ubuzima bwiza abo bishoboka bubakigwe abandi bubake natwe turafite umugambi wo muki dushaka kuzobasaba yuko mu mavakansi Ashemeza Music n'abana n'abandi bose twogenda tukaraba nyine tubafasha kugira ngo tububakire bishobotse leta irasama bati tukayisaba tukabubakira nabo nyine tukaja hamwe tukagira ubumwe abo bishoboka bashobora kuronka aho bubaka nimba bose aba aho bubaka imiryango yindi cyanke tuzobaza leta tubaza abategetsi n'abarongozi twumve yuko bishoboka kuko ntibiryoshe na gatonya kuba mwihema
murakoze cyane dushishikare twakira abandi ku murongo bifuza kubabaza no gushikeza ivyumviro ni Leo Cargo. Leo Cargo rakome
winda kome murakome namwe ngaho muri studio.
Ego turashimwe.
Ndamukiriza umutumire ngaho ndumva nahaye adusigurira ibintu byiza cyane kandi ndamushimiye cyane. Ariko nk'igitekerezo nashaka gusa nk'ushikiriza nanje ndumva yuko icyo cyumviro cya Shemeza Music ari cyiza cyane. Ariko nagomba ndamusabe yuko yogenda atanga impanuro kuko hari abantu benshi ubutumwa buca mu ndirimbo n'ubutumwa bushikira abantu benshi ugasanga aho guhanura ahubwo bariko bararyanisha ugasanga aho nyabutumwa bwoza gusanasana imitima y'abantu buza kuyisambura. Hanyuma nagwanda mubaze akabazo gato iburya Shemeza Music iyo bagiye hagati mu gihugu iyo babishika bakabwira abantu bose bakabyitaba iyo babyitabye bumva iyo ubutumwa babashikirije iyo basubiye nk'inyuma abo babushikirije babyakira gute mu gihe utwo tubazo tunyishyura mu wamukoze cyane. Murakarama ngaho kwishwa iryane.
Turagushimiye cyane nawe Leo Cargo. Tubandanye twakire Jean-Pierre. Jean-Pierre urahura kome
murabona neza.
Yego Jean-Pierre duhamagaye
rero.
Turashima turakome. Jean-Pierre
karame
uduhamagaye uri hehe ikibazo cyangwa icyumviye?
Ndi ahitwa nyabagendwa mu Rwanda. None ndi kubaza emeza muzike ikorite ese niyo mu kihe gihugu ese ifitiye akahe kamaro ifite akamaro kimu bantu?
Shemeza ni ishirahamwe ry'abarundi ry'abaririmbyi b'abakristu b'abarundi ariko turamubaza kuri bo akamaro bafitiye abanyagihugu nk'uko bibajije.
Yambuka n'imipaka no mu Rwanda kujya zikakorera.
Turamubaza. Urakoze cyane.
Ibibazo ni iki?
Turagushimiye Jean-Pierre. Tubandanye twakire Yohana. Yohana uriwe neza. Alo Yohana.
Nange ni Yohani.
Yohani urantunga. Yohani miriwe neza. Duzijwe tukumve neza. Numva uri kure gatonya. Duzijwe tukumve.
Nagomba kubazwa. Nagomba kubazwa umutumire wanyu ko avuga yuko bagendera iriyo aba ba mwisite ona yandi masite ko mu Burundi rugi hari amasite menshi yandi nayo nyene bahora bayagendera hari iziri Gitega hari iziri Ngozi hari iziri mu Kirundo ajyo nyene bahora bazishikamo nico nicyo kibazo nari mfite.
Murakoze cyane Yohana. Jean-Claude duke ku jambo duhereye kuri Leo Cargo.
Cargo yatanga icyumviro asaba ngo ntange impanuro. Ni ukuri twebwe nka Shemeza Music dukorana n'amaradiyo tugakorera kandi ku buhinga bwa none cyane kugira ngo dutumirire abarundi abashaka kuduherekeza no kumenyekanisha ibikorwa dukora kuko amaradiyo ntiyashikana ijwi kure. Hanyuma yari yavuze ngo ntange impanuro sinibuka neza aho yambwiye ntange impanuro.
Yari yashatse kuvuga ati impanuro zerekeye ukudacanishamo abantu kumbure sinzi ko yaba yarumvise
iki. Okay, yego nicyonye. Nukuri abyumvirije burya nimba hari ikintu gikoranya abantu benshi no muziki nibaza hamwe n'umupira n'ibintu by'inkino ibintu byose bigizwe na canke singere no bwa mu Kirundi ariko bikoranya abantu benshi rero impanuro twebwe turazitanga kenshi wanashaka buri wa gatanu twadufishe aho dukoranira Shemeza Music aho itanga impanuro cyane cyane kugwaruka mu myaka biga 80% y'abatwitaba twaduko dutanga impanuro rero n'ubu jambo ni rya rindi abatwumva nuko twese hamwe kugerageza kuba umwe kugira ngo twese tube mu gihugu cyiza
yabajije ati ati bara yo mushikirize izo mpanuro mubona bazakira gute
okay kubona bazakira biragoye ku kumenya ibitwereka yuko bazakiriye ariko twibaza yuko bazakira twibaza yuko bazakira kandi cyane kuko urabye nko mu nyakabiga haraba jene benshi abantu benshi gwaruka ruguma ruhinduka uko ameza agenda uko uko iminsi igenda tuguma tubona abantu benshi bahurumbira imana uko niho dukorera cyane ego ama Jean Pierre yari yabagiye Shemeza Music iri Shemeza Music ikorera mu Burundi nkuko babwiye hanyuma
ati murajabuka
igisho dutanga ego turajabuka cyane gose dukorera mu bihugu nka byose ku isi kuko nkubu uje aciye ukwezi kumwe umurongozi wa Shemeza Music avuye muri Canada aho yakoranye n'abarundi benshi etazini muri Amerika naho yabonanye n'abarundi benshi bakoranye aba bakumbuye inkuru zo mu Burundi aba bakumbuye kubona abantu bavuye ino nokuri turashemeza Music ni mpuza makungu cyangwa international haba mu Rwanda ahantu hose turahakorera Tanzania hose muri Congo ntambibe uwifuza yuko dukorana yo twakura tugira ngo tugende dukore hanyuma ubutumwa bwacu kenshi buca mu ndirimbo hamwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana murakoze
Yohani nawe nyine yabaje ati yandi masite murayagendera
tugendera yandi masite ego tugenda buhoro buhoro Yohani ikibazo cyiza nuko uko iminsi igenda tugenda twiyumvira handi hantu nakubwiye yuko mu 12 guheze twari mu cyarama mu kwa kane kuri pasika twari muri Kagwema muri Gihanga ubu tugeze muri Rumonge nibaza yuko Imani dushoboje tuzogarukira ngaha ibyumviro byacu nuko uwo mujya w'ibyizigiro ushwara igihugu cyose ariko turanasaba no gushigikirwa kubera murazi yuko ibintu bisaba uburyo bunini cyane kugira ngo nk'abantu barenga ijana bahaguruka Bujumbura aho bojya kurara ngene ama transport ibyo kwiyunguruza ariko ntidutinya kuko Imana yaduhamagaye turazi neza yuko n'ahandi tuzohashika kugira ngo tujyane uwo mujya w'ibyizigiro
urakoze cyane
yego
twakire twa turaje ku musozo w'ikiganiro ariko twakire duha karyo na Jean-Claude urahora komeye
mwahumura
yego
ndi ngoka Jean-Claude menere mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda none mu Rwanda haba hari agasenta na nka ambasade y'umuntu yabashakiraho kugira ngo umuntu abakora n'indirimbo nabo
subiramo neza
tikoma aho ba aho baba baherereye nka ambasade ku buryo umuntu yavuga ati wenda arabashakira ahanaha arabashakira muri Kigali arabashakira muri Kibungo arabashakira muri Ngoma arabashakira muri Bugesera muri Nyamata abantu nk'aho nyine umuntu yavuga ati wenda arabashakira ahantu akababona agakora n'indirimbo nabo ese igiciro baragabanyije n'agahe nk'andi ma studio
urakoze cyane Jean-Claude reka duhaka
noneho ikindi kibazo ese baba bafasha abantu mu kuzamuka mu bihangano byabo ku buryo umuntu yahita nimba ari nimba afite ariko bitewe n'ubushobozi afite akaza bakamufasha bakamwunganira umwunganire mu bihangano indirimbo ze zikamenyekana
reka tubaze mugenzi wawe Jean-Claude urakoze cyane Jean-Claude twaje raje kuri umusozi w'ikiganiro Jean-Claude mutumire ijambo ni kwawe
Ego arakoze mazina Jean Claude hanyuma icyo kibazo kiratandukanye gato hamwe na ni n'icyumviro cyo tuvuga ko ariko yifuza gukorana na Chemeza Music turafise urubuga rwacu ari hafi ni yandike wezi tatu akaburungu Chemeza Music akaburungu com www.chemezamusic.com yoja kuri site akatwandikira hanyuma akatanga ibyumviro byiwe kugira ngo turabe icyo twamufasha numva yuko afise migambi yuko twakorana mu byerekeye indirimbo hanyuma nawe twaraba yuko bishoboka murakoze
ego turumva kandi ko muri ico gikorwa muri mwo muri ko muranashimira imana kuvyo yabakoreye muri uyu mwaka byo yabashoboje hariho akaririmbo twumva muri Chemeza Ministry na ko nyene muvuga muti ihinge nshime rekana ko tukumve gato imbere yuko mushikiriza icyumviro cyanyu kuri iki gihe turimo cha misi ya Noel na nugurangiza umwaka
ihinge nshime Mungami wanje hinge Am Hinge Hinge shi mungami wanje hinge Mwami wanje
ingeshimenge ingeshi
yamaye byinshi
ingeshimenge
Radijwe cya Amerika Samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Jean Claude Mbonimpaye muri Chemeza Music Ministry akabari umuhuza bikogwa w'iryo shyirahamwe turagushimiye cyane kuba nafashe kano kanya ko kuganira natwe no mu bikogwa murimwo Icyo mushimira Imana uyu mwaka nkishira hamwe nk'umugwi ni nkikihe turangiza kino kiganiro n'impanuro woha abandi
Ego murakoze turashimira Imana cyane ahanini nuko nkashemeza music hamwe n'abarundi twese yadushoboje gushika kuri nota kuri no saha dusoza umwaka turi bazima hanyuma impanuro nashaka gutanga Ugambere na mbere nashaka gutanga impanuro ku bakiri bato ugwaruka buryo ugwaruka rukunde gukora urumunyeshure ni wiyige n'ubwenge bose n'inkomezi zawe zose nibishoboka byawe byose kugira ngo umenye mu ishure icyo ukora cyose nk'ugwaruka ugikore neza hanyuma ntiwibagire kwimatanya n'Imana navuze uri icyo wemera Icyo wemera muri wewe ni cyuri kandi nicyo utanga nicyo ukora nicyo nicyo kikuvamwo rero wimatanije n'Imana ukora byiza hanyuma ababyeyi nabo nuko indero iva hasi bahindero nziza ugwaruka kugira ngo nigwakura niruze ruve mu byiza babarereyemwo hanyuma sinzi ku mwanyu hari nashaka abantu nashaka gushimira
masegonda make
Okurakoze cyane ubwambere nambe nashaka gushimira Eglise Life Center munyaka biga irongoye na Pasteur Marc baradufasha cyane barafasha cyane Chemeza Music muri byo bikogwa nashaka gushimira kandi imprimerie yitwa Best Imprimerie baradufasha gose kugira ngo tume bamenyekanishe iki gikogwa cy'umujya w'ivyizigiro nashimira kandi na Wings of Hope Nishira hamwe rukristo riri Canada ry'abarundi badufata mu mugongo na w'Imana ibahezagire ndashimira kandi n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda nabwo bwaradufashe mu mugongo muri iki gikorwa tuzokora ku wa gatandatu nabo Imana ihezagire ministre ubwo bushikiranganje ndashimira kandi
ntaheri wa muhuta ego ni benshi cyane turumva ko Chemeza Ministry ishimiye bose bayifasha mwari muri kumwe na Oriane itangisha ka muri kino kiganiro turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza numunsi w'Imana mwiza murakoze.